Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi, amakuru n'ibiganiro tubafite kuri iyi saha. Aha muri kumwe na Jefide Niyongabo, kaza mu biganiro byacu.
Ako gashimwe k'igisagara cya Paris bagaha abantu bagize icyo bamariye cyaba igihugu cyabo cyangwa aho ibyo bakoramo gafite kazi gikomeye cyane. Icyo kamaze ni uko kadutera intege.
Uwo ni Antoine Kaburahe, ayoboye ikinyamakuru gikorera kuri interineti Iwacu, avuga ku gashimwe yahawe n'umukuru w'igisagara cya Paris afatanyije n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru Reporters sans frontières. Inkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino tubafitiye arimo umunsi mpuzamakungu wahariwe itangazamakuru, ibikorwa byo gutabara abo babarokotse isenyuka ry'inyubakwa i Nairobi muri Kenya, n'amatora ya mbere muri leta ya Indiana ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turayagaruka ko mu kanya gato. Tutangurire rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru, abaserukira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi basohoye ubutumwa babyumvikanye ko n'abaserukira ibihugu bigize uwo muryango mu Rwanda. Batangaza ko mu gihe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru, ibyo byerekana akamaro gakomeye k'ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro n'uburenganzira ngenderwa bw'abantu bose. Batangaza ko ikivugo cy'uyu mwaka ubwigenge bwo gutangaza amakuru cyerekana uruhara rukomeye itangazamakuru ryigenga rifise mu gutuma abantu bahanahana amakuru mu mwidegembyo hamwe no ku mugaragaro. Batangaza ko ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ari imwe mu nkingi zikomeye cyane umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washingiweko. Abaserukira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bavuga ko gukomeza no gukingira ubwo burenganzira mu makungu ari ikintu umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushimikira ko cyane. Abaserukira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu Rwanda basaba Leta y'u Rwanda kubandanya gutunganya neza ibyerekeye itangazamakuru no gushyira imbere ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro. Mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu yihweza kugena ubwigenge bwo gushikiza ibyiyumviro bwifashe mu makungu yabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2015, Rwanda rwaremeye ibintu bibiri byasabwe muri iyo ntumbero. Bwa mbere, u Rwanda rwemeye kubandanya gukomeza amategeko akuraho ingingo zose zigiramira ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro. Bwa kabiri, Leta y'u Rwanda yemeye ibyasabwe byo gukomeza utwigoro two gushyira mu ngiro imigambi ijejwe gukurikirana kugene itangazamakuru rikora kugira bifashe mu gikorwa cyo kuronka amakuru atantambamye n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro. Abaserukira umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bariteguriye gufasha Leta y'u Rwanda n'abanyarwanda mu nzira yo gushika kuri iyo migambi. Abakozi bajejwe gutabara i Nairobi muri Kenya bakuye umwana w'umukobwa w'umwaka umwe mu bisigarira by'inyubako yasenyutse uno munsi, yasenyutse ku munsi wa gatanu. Ugusenyuka kw'iyo nyubako vyahitanye abantu 21. Ishyirahamwe rijejwe gutabara kwa Rouge muri Kenya ryamenyesheje ko ico gikorwa co gutabara cabaye mu gitondo c'uno munsi kwa kabiri. Iryo shyirahamwe ritangaza ko uwo mwana w'umukobwa w'umwaka umwe yajanywe mu bitaro i Nairobi kubera kubura amazi mu mubiri, yamara nta bimenyetso afise vyo kuba yakomeretse. Abakozi bajeje gutabara batangaza ko hari umwizero muke wo gutora abandi bantu boba bakiri bazima mu bisigarira vy'inyubako yasenyutse mu gice ca Haruna ku mugwa mukuru wa Kenya, Nairobi. Abantu bagera ku 135 baratabawe igihe iyo nyubako yasenyuka. Abatari bake irengero ryabo gushika ubu ntirizwi iminsi 5 nyuma y'uko iyo nyubako isenyutse kubera imvura nyinshi cyane. Ku munsi wa mbere, abategetsi barahagaritse Samuel Kamau nyene iyo nyubako ya etaje 6 yasenyutse, bitegekanijwe ko yitaba sentare muri iyi ndwi. Abanyagihugu muri Leta ya Indiana uno munsi wa kabiri baraja mu matora ya mbere akomeye cyane ku bakandida bo mu mugambwe w'abarepublika, aho umukandida ari imbere y'abandi Donald Trump ahiganwa n'umukandida amwegereye senateri wo mu ntara ya Texas Ted Cruz. Intsinzi ya Cruz muri Leta ya Indiana yotuma Trump yegereza cyane mu nzira yo gutorwa n'umugambwe w'abarepublika kugira guserukire mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo imbere y'ikoraniro ry'umugambwe w'abarepublika rizoba mu kwezi kw'indwi mu gisagara cya Cleveland mu ntara ya muri Leta ya Ohio. Donald Trump atangaza ko niyo yatsinda amatora yo muri Leta ya Indiana ihiganwa rizoba rirangiye. Ted Cruz ahiganwa nawe yiyamamaje mu kiringo c'indwi muri Leta ya Indiana. Yasavye abatora kumushigikira mu mugambi wiwe wo gutuma Trump adatsindira guserukira umugambwe w'abarepublika. Amatoza menshi yagizwe imbere y'amatora y'uno munsi wa kabiri yerekana Donald Trump ko ari imbere ya Ted Cruz. ku ruhande rwa demokrate Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aregeranye cyane na senateur wo mu ntara ya Vermont Bernie Sanders muri leta ya Indiana. Radio y'u Amerika Washington DC mwandanya kumviza amakuru twabateguri. Icegera cha president w'igihugu cha Nigeria Yemi Osinbajo avuga ko leta y'imbere yaho yivye imiliyaridi 15 z'amadolari y'amafaranga y'igihugu biciye mu masezerano yerekeye ibirwanisha arimwo ubusuma. Yemi Osinbajo ari yatangaje no munsi kuwa kabiri kwa amafaranga yataka yifatiye kunyifato ya ruswa mu gisata kijeje umutekano ku ntwaro y'uwahoze ari president Goodluck Jonathan. Perezida hari muri iki gihe Muhammadu Buhari yatsinze amatora yo mu mwaka uheze mu gutanga umuhango ko azohangana n'ibibazo vya ruswa vyashinze imizi muri Nigeria. Yatangaje ko ubusuma bwakozwe ku ntwaro ya Jonathan bwasize ikigega ca leta gisa n'ikigaragara. Kuva Buhari ashitse ku butegetsi mu kwezi kwa gatanu ku mwaka uheze, igitigiri kitari gito c'abahoze ari abategetsi ba leta barahagaritswe ku vyagirizo vya ruswa harimwo Sambo Dusuki yahoze ari umuhanuzi mu vyerekeye umutekano wahoze ari president Goodluck Jonathan. Kwezi kwa mbere umushikiranganje ajeje gutangaza amakuru yamenyesheje ko abategetsi ba leta n'abagwiza tunga 55 bagize uruhara mu gusahura imiliyaridi 6 n'imiliyoni 700 z'amadolari y'amafaranga ya leta hagati y'umwaka w'2006 n'umwaka w'2013. Icegera cha president wa Nigeria Yemi Osinbajo yatangaje uno munsi kwa kabiri ko atamukozi wa leta ashobora kwibaza ko ashobora kwiba amafaranga y'igihugu hanyuma ngo yibaze ko bishobora kwijana. Umusirikare w'ubuhinga budasanzwe w'umunyamerika wo mu rwego rwabo bita Navy SEAL yishwe mu gitero cy'umugwi w'intagondwa witwa leta ya Kiislam mu kirindiro c'abakirde ba Peshmerga mu buraruko bw'igihugu ca Iraq. Ibyo byatangajwe no musiko wa kabiri n'umushikiranganje bujeje kwivuna abansi bwa leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamabanga ajejwe gutangaza amakuru umushikiranganje bujeje kwivuna abansi yatangaje ko umusirikare yahanura kongera gafasha inteko z'aba Peshmerga mu gisagara ca Mosul. Radio y'u Amerika Washington DC programu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri y'u Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu kuri www.radioyacu.com. Radio y'u Amerika Washington DC amakuru iyo mu karere tuyahera mu Rwanda aho ushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro bwatanguje umugambi uzomara amezi 8 ugenewe guhayanisha ibintu bikoregwa mu Rwanda. Umugambi wiswe Made in Rwanda. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Kuri wa kabiri ministre w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda ari kumwe na barwiyemezamirimo b'abanyarwanda n'abanyamahanga batunze inganda batangije ibikorwa bizamara amezi 8 bigamije gukangura abanyarwanda gukoresha ibikorerwa mu Rwanda gahunda yiswe Made in Rwanda. Ministre w'ubucuruzi n'inganda François Kanimba yasobanuye ko mu nyigo iyi ministeri yakoze mu mpera z'umwaka wa 2014 yagaragaje ko Rwanda buri mwaka rutumiza mu mahanga ibintu bifite agaciro ka miliyoni 450 z'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga agera kuri miliyari 400 uyabariye mu mafaranga y'u Rwanda. Ministre François Kanimba yemeza ko abanyarwanda baramutse bagize umuco wo gukoresha ibikorerwa iwabo u Rwanda rwajya ruzigama mu mafaranga arenga miliyari 64 mu mafaranga y'u Rwanda buri mwaka. Kuvi gahunda ikangura abanyarwanda gukoresha ibyo mu Rwanda yatangira, bamwe mu banyarwanda bakunze kugaragaza ko ibikorerwa mu Rwanda bitagira ubwiza ubigeranije n'ibitumizwa mu mahanga ndetse bakongeraho ko bigera ku isoko bihenze kurusha ibitumizwa hanze. Ministre Kanimba yabwitangaza makuru ibigiye gukorwa mu rwego rwo kuhangana n'iki kibazo.
Ziri anganda twavugaga tugomba kwicara nazo tukareba impamvu ibintu bakora byaba bihenze kurusha ibituruka hanze. Hari ibibazo bishobora kuba biterwa wenda na za politiki. Mbaye nk'urugero masoko ya leta buriya mu mategeko yagenga harimo ingingo zemera yuko abakorera ibintu byabo mu Rwanda igihe ugiye kubahiganisha n'abakorera ibintu mu mahanga hari icyo ushobora kwemera kuba mu buryo bw'igiciro. Ubu ngubu mu mategeko yariho twemeraga yuko umunyarwanda akora ibintu atagiye hejuru y'10% by'igiciro cy'umunyamahanga isoko uriho umunyarwanda ibyo bintu biri mu mategeko ariko kugeza ubu ngubu ntabwo byashyirwaga mu bikorwa n'abantu batanga amasoko ya leta hirya no hino muri za ministere.
Leta ivuga ko yahagurukiye gukemura ikibazo cy'umuriro ujyubura rimwe na rimwe kugira ngo bakureho urwitwazo abanyenganda bashyiraga imbere nk'imwe mu mbogamizi ituma ibicuruzwa byabo bigera ku isoko bihenze. Abanyenganda bakunze gusobanura ko ibiciro by'umuriro bihenze rimwe na rimwe ukaza udahagije bigatuma bifashisha imashini zikoresha mazutu bikaba intandaro yo ku bicuruzwa byabo bigezwa ku isoko bihenze kurusha ibitumizwa mu mahanga. Ku ikubitiro leta iteganya gutangiza iyi gahunda yo gukoresha ibikorerwa mu Rwanda ihereye ku nganda zikora ibikoresho by'ubwubatsi abakora sima, amabati, amaferabeto, izakurikizaho inganda zikora ibikomoka ku buhinzi ndetse n'inganda zikora imyambaro. Minisitiri Kanimba avuga ko leta yashyizeho umugambi wihariye wo guca imyenda ya sekeni ku masoko y'u Rwanda. Gusa hari impungenge ko iyo myenda ya sekeni irimo gucibwa ariyo yoroheraga abaguzi. Urugero nuko nk'ishati y'umugabo muri sekeni igura amafaranga atarengeje 3,000 mu gihe amashati akorerwa mu Rwanda ashobora kurenza 15,000. Minisitiri Kanimba avuga ko hari ibyo igihugu kigomwa kugira ngo kigere ku bindi.
Nibyo koko imyenda ya sekeni igura makeya ariko aho igihe kigeze igihugu kigomba kureba kure. Turi muri politike ziterambere, igihe usanga ibindi bihugu bimaze gutera imbere inganda zitunganya imyenda zaratanze akazi karenga miliyoni y'abantu. Igihe twebwe twishimira gukomeza kwambara sekeni, urubyiruko rwacu, abana bacu bari hariya bari mu bushomeri, ubwo se twaba turi mu biki? Kuko ntabwo igihugu gishobora guteza imbere inganda zikora imyenda imyenda ya sekeni ikomeza kwinjira mu gihugu nk'uko ibintu bimeze. Aho rero igihugu kigiraho kigahitamo.
Mu Rwanda haragaragara inganda nyinshi ariko kugeza ubu yaba mu masoko yo mu Rwanda cyangwa hagurishirizwa ibintu binyuranye haracyagaragara ibikoresho bituruka mu mahanga rimwe na rimwe biteye kimwe n'ibikorwa n'inganda zo mu Rwanda, ariko usanga hagurwa cyane cyane ibikorerwa mu mahanga. Umwe mu banyenganda bamaze igihe mu Rwanda Sina Gerard ukora ibintu binyuranye birimo imitobe ituruka ku mbuto, urusenda n'ibindi, atangaza ko impamvu abanyarwanda batitabira iby'iwabo ari imyumvire ikiri hasi.
Ni imyumvire nyine nk'ubwo divayi muri 2011 nayakiri igihe mu Bwongereza abazungu bayemera barayinyuza muri laboratwari, ariko hano yasoma ko ari made in Rwanda kwango reka banywa wenda ngo iyo mu Bwongereza cyangwa iyo mu Butaliyani iyo mu Faransa ngo ubwo iyo ngiyo niyo nyine kwiyumvamo kumushyitsi na muzimana ya divayi yavanye hanze mu mahanga ngo nibwo baramwemera. Nicyo ngicyo ubwo rero imbogamizi ni imihindagurikire y'imyumvire nakabanga abazungu barakarwanira baragashaka kubwisha, ariko hano harimo hoteli zimwe na zimwe bagikoresha isekuru kakandi biyo bajya mu nguni bakagacucuma bakakazana gutyo. Gusa
iyi gahunda iramutse ishyizwe mu bikorwa, abashinzwe imari mu Rwanda bemeze ko ari imwe muzatuma ubukungu bw'igihugu bwongera bugatera imbere. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi umucamanza muri sentare nkuru agiye gutangura kumviriza abagiriza Bernard Munyagishari ibyaha by'ihonyabwoko n'ibyaha bityoza agateka ka muntu. Ibindi kuri inkuru twumvirize Eric Bagirubusa.
Asubukura urubanza, Madame Alice Umulisa umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana Bernard Munyagishari ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, yari yiteze kumva abanyamategeko Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Umutesi bagaragaza icyo bagezeho mu iperereza ry'ibanze rishinjura Bernard Munyagishari. Aba banyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera muri uru rubanza bwana Bernard Munyagishari yanze kuzongera kugaragaramo kubera bimwe mu byemezo avuga ko atemeranyeho n'umucamanza. Babwiye umucamanza ko Minisiteri y'ubutabera yagombaga kubaha ibyangombwa bibafasha mu iperereza ry'ibanze itabikoreye ku gihe. Ibyo birimo amafaranga, imodoka n'insimbura mu byizi byagombaga kubafasha mu gukora iperereza ry'ibanze rishinjura bwana Bernard Munyagishari. Ariko Madame Alice Umulisa umucamanza ukuriye inteko iburanisha urubanza rwa bwana Bernard Munyagishari yavuze ko bitaba umwanya wo gusubika urubanza kuko batanga buhamya bashinja bahari kandi biteguye. Ategeka ko ababuranyi bombi bagomba gutangira kubumva. Abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa bwana Bernard Munyagishari bakazakora iperereza rishinjura nyuma. Aba bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa bwana Bernard Munyagishari ku ikubitiro bari basabye igihe kingana n'ukwezi ndetse na miliyoni 12 mu mafaranga y'u Rwanda ngo babashe gukora iperereza ry'ibanze. Ku kijyanye n'amafaranga aba banyamategeko basabaga umucamanza yanzuye ko bagomba guhabwa ibigenerwa abayobozi bakuru b'ibigo bya leta bagiye mu butumwa bw'akazi imbere mu gihugu, naho kubirebana n'igihe bifuzaga umucamanza yabahaye iminsi 6 yo kuba barangije gukora iperereza ry'ibanze. Amakuru y'Ijwi rya Amerika yamenye nuko aba banyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera bemerewe miliyoni 1 mu mafaranga y'u Rwanda bazakoresha ari babiri. n'amafaranga bavuga ko ubwa yari yanga kandi ko n'igihe kingana n'iminsi 6 kidahagije muri iryo perereza ry'ibanze. Indi nzitiza abanyamategeko Maître Brice Bikotwa na Maître Jeanne d'Arc Kumutesi bavuga ni yuko nta nsimbura mubyizi bagenewe mu gihe bazabakora iperereza ry'ibanze rishinjura Bernard Munyagishari kubyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu aburana n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha ariko buvuga ko insimbura mubyizi nta shingiro ifite kuko babunganira Bernard Munyagishari bemerewe amafaranga azabafasha ubwo bazabakora iperereza ry'ibanze rishinjura uregwa. Izi mpaka z'impande zombi ziriho mu gihe Bernard Munyagishari we kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yafashe umwanzuro wo kutazongera kugaragara mu rubanza kubera bimwe mu byemezo atemeranyaho n'umucamanza no kuva beratarava mu rubanza ariko ntiyajyaga avugana na Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Kumutesi bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe. Uregwa namye kuri Maître Jean-Baptiste Niyibizi na mugenzi we Maître John Hakizimana batangiye urubanza bamwunganira bakaza kunanirwa kubera ikiguzi cyarwo. Muri iperereza ry'ibanze rishinjura bwana Bernard Munyagishari haracyari ihurizo ritoroheye Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Jeanne d'Arc Kumutesi bazajya gukora iperereza ry'ibanze rishinjura umuntu utabemera batigeze bungurana ibitekerezo ngo abashe kubarangiraho yumva barikorera no kubaho urutonde rwabo yumva bagombye kuza kumushinjura kubyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu aburana n'ubushinjacyaha. Bwana Bernard Munyagishari w'imyaka 57 y'amavuko ari ku rutonde rw'abantu 7 kugeza ubu bamaze koherezwa n'amahanga kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide. Uyu mugabo kandi ari muri 3 boherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho Rwanda rukorera Arusha muri Tanzania yageze mu Rwanda muri 2013 kuburana ibyaha 5 bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko umuntu n'ibyaha ubutabera bw'u Rwanda umukeka wo kuyakoreye mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi mu 1994 ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ibyaha byose Bernard Munyagishara arabihakana akavuga ko ubushinjacyaha umutwerera ubwenegihugu bw'u Rwanda kandi ari umunyekongo. Iburanisha rirakomereza kubatanga buhamya bashinja bwana Bernard Munyagishari kuri uyu wa gatatu. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ratishwe ya Amerika Washington DC mu Burundi igipolisi kivuga ko abantu barenga 450 harimo abapolisi 77 aribo bapfuye kuva hatangwa imyerekano y'ukuyamiriza kiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Eroje Wirika neza n'ivyo dushikiriza.
Icegeranyo cy'ubuyobozi bukuru bw'igipolisi cyerekana ko abantu 451 aribo bishwe kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze muri bo harimo abapolisi 77. Umuvugizi w'igipolisi asigura ko bamwe bahitanywe n'amasasu yerereza, abandi bagwa mu bitero by'abagizi ba nabi yita abagumutsi, abandi nabo bahitanwa n'imitego batezwe ku giti cyabo attentat cible mu Gifaransa. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, yemeza ibyo bitigiri anavuga abapolisi bahanywe kubera amakosa bakoze muri ico kiringo.
Uruhande rw'abanyagihugu abagera ku 374 barishwe, 368 barakomereka mu migumo, abagumutse 467 bagirizwa gukora ivyaha bitandukanye muri iyo migumo barahagaritswe barashikirizwa ubutungane. Abapolisi 77 barishwe, abapolisi 367 barakomeretse, abagera ku 12 baramugaye burundu, abapolisi 59 barafunzwe ku vyaha bitandukanye bakoze, abapolisi 38 barirukanywe ku makosa bakoze, abapolisi 8 baranyurujwe nabo bari mu migumo.
Ikicegeranyo cy'igipolisi kiri kure y'ibindi byegeranyo by'amashirahamwe y'agateka kazi na muntu yo mu gihugu na mpuzamakungu avuga ko abantu barenga 600 bishwe, ariko ibi bitegeranyo igipolisi cyerekanye biregeranye n'ivy'umugwi w'igihugu uhani y'agateka kazi na muntu CNDH. Umuvugizi w'igipolisi atanga insiguro y'iki gihushanyo.
Ni bisanzwe ko bidasa ibitigiri icegeranyo bivana kumwe cyakozwe n'uwagikoze n'intumbero yagikoreye. Hari nabo biri kure cyane y'iwacu twavuga nka ishyirahamwe ya Prodehage, cyane cyane hariho byegeranyo bikogwa bidafise intumbero yo kwerekana ukuri, bifise intumbero yo kugira ngo amakungu afate ingingo cyangwa ziriye no kuvuga bifise imvo za politiki. Ibiharuro twe dutanga abantu abapolisi bababonye ivyo bintu bikiba muhora mumva ko tuvuga tuti hari hapfuye banaka hakomeretse banaka, muri abo bakomeretse harimo abababaye cyane barashobora kujyanwa kwa muganga inyuma y'iminsi 2-3 mbere n'inyuma y'indwi kumva bapfuye. Abo ntibasubira kugaruka mu biharuro igipolisi kiba gifise. Hari amashirahamwe ashobora kugenda agashika no kwa muganga agashikira n'imiryango akabaza agasanga koko wa muntu yari yakomerekeye ahantu yahavuye apfa mu nyuma, arashobora kuzana ibiharuro byayo ugasanga birasumba gatoyi ibyigi polisi ariko ntibishobora kubisumba cyane bibisumbye cyane bica biboneka ko haba harimo kinyoma n'izindumbere
iruhande y'abantu bahasize ubuzima n'abahasinzikariye hari n'ibigwanisho byafashwe ahatwovuga nk'inko amajana 946 z'ubwoko butandukanye amagrenade 941 amasasa arenga 50,000 n'amabombe 165 igipolisi cyemeza ko muri rusangi muri uyu mwaka wose gihanganye nabo cita bagumutsi cavyifashemo neza ariko rero n'amakosa ngo ntiyabuze
navuze yuko igipolisi arico cakoze neza mu guhangana n'irya migumuko ariko harashobora kuba umupolisi umwe canke babiri yakoze amakosa yakoze ivyaha uwo nawe co kimwe nabajya bari mu migumuko abakoze ivyaha yarafashwe hamarashikiza ubutunga aribo babibiharuro twatanze ntawo uvuga rero ngo kuva irya bintu bitangura gushika bihere ngo abapolisi bose ijana ku ijana bakoze bagumye bari ku murongo
abatavuga rumwe n'ubutegetsi baragirije kenshi igipolisi ko kinyuruza abanywanyi b'imigambwe n'amashirahamwe yiyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu bongera bahohoterwa ubuzima amatohoza igipolisi cyakoze yamirira kuri izo byagirije igipolisi kandi kirareshuza amakuru yavuzwe ko hari interahamwe zaje ku butaka bw'u Burundi zigahabwa imyambaro y'igipolisi cy'u Burundi zikanakoreshwa mu kugandagura abantu Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko n'inama mpuzamakungu y'ibihugu byo mu biyaga binini CIRGL yamiriye kuri ayo makuru ikurikije amatohoza yigiriye yonyine ubwayo igipolisi kivuga ko imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza cita imigumuko kuko ngo yabayemo gukoresha inguvu yitabiriwe n'abantu bashika 600,000 kubera ubwinshi bw'abagiye barahagarikwa igipolisi kiremanga ko bitakunda ko abantu babaho neza mu busho busanzwe ari na buto eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu birori vyateguwe n'ishirahamwe rijejwe gukingira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru Reporters Sans Frontières umunsi umwe imbere y'umunsi wahariwe buno munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi umukuru w'igisagara cya Paris yarahaye ibidari vyitwa Médaille de la Ville abamenyeshamakuru bashigikiwe n'ishirahamwe Reporters Sans Frontières umwe muri abo bamenyeshamakuru bahawe ako gashimwe n'umurundi Antoine Kaburahe ayoboye ikinyamakuru gikorera kuri internet iwacu Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye nawe ahatangura avuga ku nsiguro aha ako gashimwe.
Ego twararose ako gashimwe baha abakoze neza umwuga kandi bakitanga twari bane no kuvuga ako gashimwe jeho nakakiriye neza kuko katweretse yuko ibikorwa byo kumenyesha makuru dukora bishimwa atari mu Burundi gusambwa no hakurya y'amazi. Cyo rero bakashije ico navuze narashimye mugabo cyane cyane naciye mvuga nti kagashimwe siwanje gusa na gashimwe dusangiye nabandi bamenyesha makuru baba abari kubakorera mu Burundi canke abavuye kuvo muzi mu gihugu navuze nta kagashimwe na kacu turagasangiye kandi wo muga sindawukora jenyene naho ndongoye iwacu namenyesha makuru benshi bakora bakitanga no kuvuga ko aragashimwe dusangiye nabandi bamenyesha makuru bo mu Burundi niko jewe na bivuze igihe mukuru igisagara cha Paris yarahigije kumpa ako gashimwe.
Ako gashimwe nkuko mivuze na gashimwe kirekana ko igikorwa murangura gishimwa ariko mu Burundi abategetsi baho bari bafise ibintu babagiriza bijanye n'umutekano muke wabaye inyuma aho habereye kugerageza gutembagaza ubutetsi ako gashimwe ko bakabakuye ko ico cyeye.
Cyo nokubwira nuko bijya bintu jewe atana kimwe ndimo naho bagiye kubinkwegeramo kandi nababinkwegeyemo barazi nabo nyine yuko atari byo barazi ko atari byo mugabe ico babikorera nibo bakizi
none mu cyana he Antoine Kaburahe ako gashimwe kabashikana kuki
tanzwe iyo hari abantu bashimye ibyo mukora hama bakabakeza birashika byamafya abaye no mu bindi bihugu ako gashimwe kigisagara cha Paris bagaha abantu bagize cyo bamariye cyabyo gucabo canke aho ivyo bakoramo gafite kandi gikomeye cyane ico kamaze nuko kadutera intege yo kubandanya dukora uwo mwuga kandi kakaduha inagateka
hanyuma ingaruka mubona ku gashimwe gahawe umumenyesha makuru eka umurundi muri iki gihe tuzi ko abamenyesha makuru batari bake mu bahunze igihugu mu gihe kandi tuzi ko hariho n'ibinyamakuru gushika bitarugurwa
ego ni ukuvuga yuko byerekana yuko naho nkuko mbivuze hakiri ingorane bidasigura yuko abamenyesha makuru bakora nabi byerekana yuko hari abamenyesha makuru ibyo bakora bishimwa haba mu Burundi haba no hakurya y'amazi byo rero nibaza yuko duha ingoga y'ukubandanya dukora nkuko twahora mbere no kurushiriza tukarushirizaho kandi ku bwanjye naho ntari mu Burundi nocambwira n'abandi bari mu Burundi yuko twobandanya dukora uwo mwuga muzi uhambaye dukorana umutima tukawukorana ubwira ataho duhengamiye tukabandanya dufasha mu kubaka igihugu cyacu dukome dukora neza uwo mwuga wacu no mu gusa amategeko twubahirize amategeko n'akarangamutima k'umwuga wacu nibaza ko ibindi bizoza buhoro buhoro.
Antoine Kaburahe umukuru w'ikinyamakuru iwacu cyo urakoze cyane ngo se kukanya waduhaye
murakoze namwe.
Mukanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamara imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije mu gihe amakunga ahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangaza makuru abaserukira umuryango w'umwe w'Uburayi basohoye ubutumwa babyumvikanye ko nabaserukira ibihugu bigize uwo muryango mu Rwanda batangaza ko mu gihe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangaza makuru izo byerekana akamaro gakomeye ku bwigenge bwo gushikiriza ivyumviro mu burenganzira ngenderwa ko bw'abantu uko bose ku isi. Kuri inkuru twabwiye ko abakozi bajejwe gutabara i Nairobi muri Kenya bakuye umwana w'umukobwa w'umwaka umwe mu bisigarira by'inyubakwa yasenyutse ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Gusenyuka kw'iyo nyubakwa byahitanye abantu 21. Abanyagihugu muri leta ya Indiana ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika uno munsi wa kabiri baje mu matora ya mbere akomeye cyane ku bakandida b'umugambwe wa Republika aho umukandida ari imbere y'abandi Donald Trump ahiganwa n'umukandida amwegereye senateri mu ntara ya Texas Ted Cruz. Icegera cya perezida w'igihugu cya Nigeria Yemi Osinbajo avuga ko leta y'imbere yaho yivye miliyari 15 z'amadolari y'amafaranga y'igihugu biciye mu masezerano yerekeye ibigwanisho ari mu busuma. Umusirikare w'ubuhinga udasanzwe w'Umunyamerika mu rwego rw'ababita Navy Seals yishwe mu gitero c'umugwi ntagondwa witwa leta ya Kiislam mu kirindiro c'abakurde b'abapeshmerga mu buraruko bw'igihugu cya Iraq. Nshuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha hano niho bigarukiye dushimiye uwafashe amajwi agashyira hamwe ibi biganiro Innocent Kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidene Yongabo ndabifurije umugoroba mwiza ndabatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku ijwi ry'Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.